nama ni nama y'amasezerano ngendegwa ko hagati ya Repubulika Demokratike iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bibanyi mu by'ukuri ayo masezerano yashyizwe ku igikumu mu 2013 ya Addis Abeba yari kugira ngo barabire hamwe abakuru b'ibihugu na Kongo barabire hamwe ingene bokemura ibibazo bihari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo aho hari imigwishika 142 hama kugira ngo bumvikane kugira ngo ntihadusubire ku umutekano mukeyi. Iyo rero nk'uko mubizi haragiye harabaho ingorane kuva ayo masezerano ashyizwe ku mukono, none uno munsi abakuru b'ibihugu bashika 13 barahungiye Burundi, hari kumwe n'uyoboye ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugira ngo barabe ukuntu bashobora kwishyiramo ingufu muri ayo masezerano.
Mu bumwe bwa Afurika mwizeye iki muri iyo nama iriko buca ibera i Bujumbura mu Burundi?
Muri make icyo twizeye ni uko bumvikana ku bintu bimwe bimwe bizogenderera kogwa. Uw'icyambere ni uko Burundi bugiye kurongora ayo masezerano, bugiye kujya hejuru y'ayo masezerano kugira ngo dukurikirane ibyo bagiye baremeranira. Barafise n'icyo bazokwemeza ejo bita feuille de route, sinzi uko basigura mu Kirundi, mugabo ni kugira ngo bumvikane ibyo batugenda barakora kugira ngo ibihugu bibanyi na Kongo bisubire kunywana, bakorane mu by'umutekano, bakorane mu byo kugarukana amahoro muri kajya gace kamaze igihe kabangamiye ibiyaga bigari.
Inama ibereye i Bujumbura ije ikurikira iyindi igira 10 yabereye i Kinshasa igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kwa kabiri hari mu 2022. Kuva ico gihe gushika ino saha ambassadeur Frederic Gatelete hari ico mubona kiratera, hari ico mubona kirahinduka, hari ntambwe mubona zirategwa mu bitandukanye mu byo kugarukana amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo no mu karere Kongo ibarizwamo.
Mu by'ukuri nk'uko mubizi namwe mukabamandaye mubikurikira, hari ibibazo byinshi bikihari muri mu gihugu cya Kongo. Novuga yuko igihambaye ari uko gusa abantu babandanya baganira, mugabo nk'uko mubizi hari ingorane zikomakomeye ariko baragerageza gutorera umuti. Murazi yuko hariho n'ingabo barungitse mu minsi yaheze. Mu by'ukuri ibibazo biracyahari kandi biracyari byinshi. Mugabo igihambaye ni uko abantu bicara bagerageza gutorera umuti ibyo bibazo, kandi bakaba n'inyine babandanya bakorana kuko umubanyi ntawo ni umubanyi arahama, hanyuma amatata hari bakaraba nyine bayakemura.
Imwe mu migambwe irimo itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, aha turavuga nk'umugambwe MSD uramutswa na Alexis Nduhije, basanga akarere Kongo irimo na cyane cyane Kongo kivuye pfukata zotekana na gato, mu gihe u Burundi n'ibindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari bitazoba bitekanye. Ikibazo cy'abahunze hari gitegekanije kuvugirwa muri iyo nama.
Bazovuga ibibazo by'umutekano, bazovuga ibibazo by'impunzi, bazovuga ibibazo by'urwaruka, bazovuga ibibazo by'abadamu. Mugabo sinibaza ko nosangira ukubari kwa bivuga, sinibaza ko ariko byifashe ko bifite ibibazo byayo byonyine. Igituma rero iyo migwishika 142 ni iy'abakongomani, sinzi iy'abanyamahanga. Hariho imigwi y'abarundi igwanirayo, hari imigwi y'abanyarwanda, mugabo izo migwi y'abanyamahanga zireka nyine cyangwa itanu. Mu by'ukuri ibibazo cyane cyane hagati ni ikibazo cya Kongo nyine, mugabo ikibazo dukenera gukemura ikoranye n'ibihugu bibanyi bishika 9.
Bavuga mu hari amakuru avuga ko mu mirwi irwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariho imirwi yoba ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, hari amatohoza amwe amwe yagira ko yari kavyerekana mu bumwe bwa Afurika ayo makuru murayafise, kuko muhagarariye bino biganiro nimba muyafise hazokogwa iki kugira ngo iki kibazo c'imirwi y'abarundi n'abatandukanye bagwanira ku butaka bwa Kongo gitorega umuti?
Nta migwi twe n'amakuru dufite y'imigwi u Burundi bushigikiye muri Kongo, icyo tuzi ni uko hari imigwi igwanya leta y'u Burundi iri muri Kongo. ije rero navyo urumva ngira ngo nuko mumaze imisimo ikurikirana sinovuga leta y'u Burundi mugabo cyo nzi nuko mu Burundi hatekanye kandi na leta ikakora ibishoboye byose kugira ngo n'impunzi zitahuke kumbure nabo bitwaje intwaro icyo twinshuvuga gusa nuko bazishyira hasi kuko ubunye harageze yuko abantu bareka kurwana babakoresheje intwaro amarira ni menshi muri kariya karere kandi abantu bararushe bashaka kwijuza iterambere kuko nicyo kintu cya mbere gihambaye.
Ambasaderi Frederic Gateretse, muhanuzi mukuru wa komisari ajejwe ibibazo by'amahoro na politike mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze nawe kuba mwaduhaye ijambo.